Mwandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwanamutse Fideli avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aha bategetsi ba Tunisia bavuze cyo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yari mwabimukira barenga amajana 650 bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari hari mu mpera z'indwi irangiye babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo cy'amezi abiri yonyene izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamwo riri ku birometero bitarenga 140 ku rundi ruhande ko hakujya y'ibahari uva muri Tunisia. Abategetsi b'igisirikare cya Tunisia gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira 657 bari mu mice 46 itandukanye ariko batabawe canke babuzwa kujabuka hagati mu y'iminsi ya 5 n'uyu munsi wa mbere uheze. 2/3 byabo bimukira baturuka mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara abandi basigaye bakaba ari abanyetunisia. Muri Afrika kandi muri Mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri Al-Qaeda warigambye jo ku munsi wa mbere ko ari wishe abacangiro 4 bavuye mu Burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa Wagner umutego babateze mu micungararo y'Bandiagara hagati na hagati muri Mali. Iyi menshi makuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe nabo bacangira Burusiya ku munsi wa 6 mu ntara ya Mopti mu kwezi kw'indwi. Uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ariwo ubazwa igitero cyabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri Mali cyari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya n'abo bacangiro ba Wagner. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo wo kwivuna basi nawe Tandi Modise ejo kuwa mbere niho yashika muri Moscow mu Burusiya mu nama yatunganijwe n'u Burusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu. N'urugendo rukozwe mu gihe u Burusiya bugihanganye n'igihugu cya Ukraine ku rubuga rw'intambara. Ni mu gihe kandi abasirikare b'u Burusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nikleyere ku mugabane wa Buraya. Uyu mushikiranganji wa Afrika y'Epfo akoze urwo rugendo haheze iminsi itari mike. Umushikiranganji wa Amerika agejejwe imigenderanire n'ayandi makungu Antony Blinken agendeye Afrika y'Epfo. Urugendo rwa Blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu bya Afrika bishikikiye Amerika mu kugaya ibitero u Burusiya bwagavye muri Ukraine. Afrika y'Epfo ntiyengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara, ariko abasesenguzi mu vya politike bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganji Modise muri inama mpuzamakungu i Moscow mu Burusiya ari kimenyetso kigaragara cyuko Afrika y'Epfo iri ku ruhande rw'u Burusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umugwi ugira kabiri w'abashinga amateka ba leta zunze ubumwe za Amerika bari bamaze iminsi muri Taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na Perezida Tsai Ing-wen hamwe n'abandi bategetsi ba Taiwan. Ugo rugendo rwabo rwakurikiye ubwo umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi. Ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya Taiwan mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abashinga amateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate Eddie Marquis i Taipei ku mugwa mukuru wa Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi wa mbere ko Ubushinwa buriko burarenza urugero mu kuvyifatamwo nabi kuri izo ngendo. Ambasaderi w'Ubushinwa muri Onawe Zhang Yun yavuze ejo ku wa mbere ko urugendo rw'abashinga amateka aragasomborotso kandi ari guca kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje kwidakwiye gufata Taiwan nk'igihugu kigenga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umushikiranganje w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergey Shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres baraganiriye ku kibazo cy'umutekano ku ihinguriro rikomeye rya nuclere gi Zaporizhia mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara. Ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko Shoigu yaganiriye na Guterres kuri telefone ibiganiro byari bishimikiye kugukingira icyo kibanza gikomeye. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nuclere gi Zaporizhia ryaragabwe ko ibitero aho Uburusiya na Ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ibyo bitero. Amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nuclere rikomeye cyane ku isi, nicyo cyatumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri icyo kibazo. Ukraine yagiriza igihugu cy'Uburusiya ko kiriho kirakoresha icyo kibanza nk'ikirindiro cya gisirikare cyo guteguriramwo ibindi bitero Uburusiya bugamije kugaba kuri Ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho by'Uburusiya.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi ubajije kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangajwe cese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5% mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%.
Niteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe gambi yiwe umugambi nyamukuru ari umugambi yise bottom up, bisigura ko ari umugambi wo kuduza abari hasi bakuru tuzi buto buto.
Ubone Diodone Ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politike muri Kenya. Ejo ku munsi wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2022 abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko abasirikare b'Abarundi binjiye muri ico gihugu kwifatanya n'igisirikare cyaho nugamba ko kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje ucese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%. Mu kiganiro mugenzi wacu Timishimwe yagiranye n'umunyakenya w'umuhinga mu bya politike Dr. Moses Toffab yavuze ko bigoye kumenya icinsinzi ya Ruto ivuze ku banyakenya kuko urundi ruhande rutaremera ko gwatsinzwe.
I think the most important thing here in terms of what that victory means is
ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi cyane ukurikije iki intsinzi ivuze ari ukumvikana ku byayivuyemo. Ndumva ikintu gikomeye ari uko abakandida bombi bari bahanganye bemera ibyavuye mu matora. Rero ku kibazo cy'amatora hari ikintu twita kwemera gutsindwa, umuntu watsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane kuko bituma icyo gihe uwatsinzwe adahangana. Rero kugeza ubu ntabwo birasobanuka iki intsinzi vuze kuko ubu tugomba kwitegura ko bishobora no kujya mu manza mu gihe uwatsinzwe yaba atemeye ibyavuye mu matora. Aho rero niho twaba twizeye ndetse tunabona iki intsinzi vuze, ariko kugeza ubu ibyo nabonye mu binyamakuru intsinzi irizihizwa mu gihugu hose, ariko biranumvikana ko hari umubare muto w'abanyakenya batabyishimiye. Rero nakubwira ko mu magambo make uko bitarasobanuka neza biraterwa n'uko urundi ruhande rwemeye ibyavuye mu matora.
It would depend on whether the other political actors are going to accept the outcome of this election.
Ubwo Ruto yiyamamazaga hari ibyo yemereye abanyakenya birimo guteza imbere ba rwiyemezamirimo abahinzi n'aborozi guhanga utuzi cyane cyane ku rubyiruko rudakora ndetse no kugira umubare byibuze wa kimwe cya kabiri cy'abagore mu buyobozi. Ubu rero aratowe abaye perezida. Ukeka ko ibyo azabikora cyangwa ni ururimi rw'abanyapolitiki bakoresha biyamamaza?
Yeah, look, if you look at Ruto, he presents himself as somebody who emphasizes the question of working hard, you know, the hustler nation.
Agaragara nk'umuntu ukora cyane ukorera abanyagihugu. Ntekereza ko ibi atabivuze nk'umuntu washakaga gusa umwanya, ibyo yavuze azabikora. Ariko nanone tugomba kumva ko ibintu byose abanyapolitiki bavuze ko bazakora biyamamaza atari ko byose babishyira mu bikorwa. Ubona afite ubushake ariko nk'uko nabivuze kugira ngo bigerweho bizaterwa n'uko uruhande rwatsinzwe twara cyane cyane uheriye ku byo yigeze gutangaza aho yumvikanye avuga ko adashaka politiki yo gukorana mu ntoki. Yemeye gukorana n'abandi banyapolitiki ariko kugira ngo abyemeze nuko leta ye izabanza gukora ibyo yasezeranije abantu. Nicyo kintu cy'ingenzi mbona. Ikintu mbona gikomeye ni ugukora ku buryo abanyakinya bose basenyera umugozi umwe, bagakora bose bafite intego imwe. Ibyo natabigeraho azabatsinzwe bizamukomerera cyane, kabone nubwo yagaragaza ubushake bwo gutanga cyangwa kugeza ku bantu ibyo yabemereye. Abatishimiye ibyavuye mu matora nabo agomba kutabibagirwa, akabereka ko abanyakenya ari umuntu umwe bagomba guterana imbere nta mwanya w'intambara no gusubiranamo. Rero ndumva ko afashe iki cyerekezo yazagera ku ntego ye yo gutanga ibyo yemeye.
I believe that you will be able to deliver on those particular promises.
Moses Tofa, umunyakenya w'umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Thank you so much for having me.
Tukivuga kuri inkuru, mugenzi wacu Venus Tenshimimana yavuganye na Jean Bosco ku bwayo murundi akurikiranira hafi politiki ari ku mugwa mukuru Nairobi, amubwira ko insinzi ya William Ruto yakiriwe.
President William Samuel Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwarimu bivuze, ahejeje gushyikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane, kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga, ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza. Ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi. Ati nemeye ko mu butware bwanje nzokoreranya na bose. Ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye, kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumva na mu bihe by'imyamamazo. Yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze. Ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane, yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora bari basanzwe barongoranya igihugu, kwa mushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana, kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahise. Yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise, agiye ahubwo kuraba imbere.
None aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi, abantu bifashe gute? Barabyina insinzi, umwuka uhari umeze ute?
Umva ubu ndakubwira, tuvugana mvuye ku irembo na tembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda, bafise ivyatsi mu mabarabara. Ni ukuvuga hari umunezero utoroshe, ubona amapikipiki ahita yiruka bafise imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane. Biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi.
Aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje. Wabibonye, hari na bamwe mu bagize kare akanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe, hari batatu gusa bivanyeho, batangaza yuko batemera amajwi atangajwe. Nubwo bwose bari muri ako kanama, ibyo bisobanura iki?
Ugiye kuraba uko vyatanguye ku byagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri bushikane 50% guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa 9 byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batariko barumvikana bari abasanzwe bagize kajya kanama nk'uko arindwe ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe n'ibituraba kuko aje tutumvikanye ko n'ibya dutangaje ko twatwibaje tuti uyu mwanya n'uwiki ubu rero ikintu umuntu wari wese yo kwibaza ugerageje gusesangura karaba nuko umuntu wese yo kwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko watangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafise ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuye jewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nkaho bita za Kisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guselebra icyo twatwiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubu nacyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga subwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samoei Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco Kugayo umusheshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
turabandanye kubashikiriza ukuntu abanyakenya hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi politiki muri Kenya bakiriye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Dieudonné Ndayishimiye mu Burundi akurikiranira hafi politiki muri Kenya akaba kandi aba muri ico gihugu Ndayishimiye yaramubwiye ukuntu ibintu byari byifashe mu ntara ya Kiyombo muri Kenya inyuma y'uko umugwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko William Ruto ari we yatsinze ayo matora
nkuko ubivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere merereyemwo asanzwe ari muri Central Province o umuntu asanzwe ari populaire uwatsinze ari William Samoei Ruto Onyine we yasanzwe ari popiere mu karere ka Kiyambu ego.
Hari ico bari bamwiteze ko cane nk'iyo aje mu kwiyamamaza canke ari karaganiriza abanyagihugu babona ko bipfuza ko ari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere canke mu gihugu muri rusange William Ruto yabemereriye.
Bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe mugambi nyamukuru ari umugambi yise bottom up bisigura ko ari umugambi wo gufasha wo kuduza abari hasi bakora utubuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata akarorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko we watavukiye muri presidence nka Uhuru Kenyatta akavuga yuko we yavutse ya byawe n'umwirimizi umworozi rero na akavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc ni yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi batandazo tuno duto nkaba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kwiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo babafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora akumbure n'ukuntu Raila Odinga atanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga nayo turabona nakaruru duhiririyemo akare duhiririyemo kakiyambu mu mateka y'ibiro byigeze byagiye biraba muri Kenya ibintu byo nizigeze bihaba nigiye sinzi ngari kubera bage keshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinifatira kuri ico onye usahamye arantu watekanye kuva kera bo mukarere mererimwo izi navyo ntabwo tuvyibaza abatatu abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa ico kibazo nta numwe afite ubwoba kuri ico onye
turumva ko yemereye abantu bato batakuzoba duza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo bamama mboga bo babahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose bajyohewe bamwe umva abaye gusimbagurika of course ni tushobora kuvuga yuko biri final kubera uradzi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ivyemeza iyo meze cyangwa mu matora mu matora aherutse ya 2017 niyo narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwemo ariko ezuma ke uko abandi nyine niyo batsuye kandi gutsibace batsinda mu nyuma urumva yuko n'iyinye of course baracelebrating baragiwegwa kubyabaye barahimba ariko barahimbarwa kubyabaye nawo tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza canke yakana amatora kuno byakuriye agenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politiki y'igihugu turagushimiye cyane
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ejo ku munsi wa mbere itariki ya 15 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu manuko nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo n'inguru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Make Longo avuga yuko Burundi binjiye muri territoire ya Uvira barahitwa rubilizo mu kibaya cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya Kivu yepfo
c'est depuis lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Il a dit ati kuva kuri uwa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ginje kumugaragara muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokola de. Iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubiyizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya Rusizi yemeza yuko ari abasirikare 630 bo mu Burundi binjiye muri Congo banyuze ku mupaka w'uvugizo uri kuri Kiriba. Gusa kwinjira muri Congo kw'abo basirikare b'u Burundi, bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya Rusizi ntibabyakiriye neza, kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi, yagize ati
ni Burundi niba tubana insekirize teritwari ya Uvira na Fizi.
Aba Barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nibwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose, naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke, kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ariwe ujya kuwuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga hari icyo basaba izi ngabo z'u Burundi zije muri Congo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho.
Nibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere, abaturage bahinge, abaturage batahe bahinguke, abaturage basubire iwabo, basubire mu mihana yabo. Ega bari bagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Cyane uva nta kibazo kirimo, ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reelema misiyo bahawe bazayikora kuko bayihawe. Icyifuzo cyacu nuko boza batabogamye, nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroupe arme donc bakayademantela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinje kumugaragara muri Congo mugeze icyaragazi yakana yuko zitari ku butaka bwa Congo mu kurwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara, nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika.
Inshuti zacu, ndabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Yeah.